giraho uba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kugundo munsi rero ko bugaya maradio kuya ntango abantu bumvinize ko ibyo twaba twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero kiranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisacu n'imwe n'igice gushika isacu na zibiri z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe ikaze mu kiganiro Girahuba ubahwe co kuri uyu wa gatatu w'igenekezo rya 2021 ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na 2020. Ikiganiro kibaganira ku bijanye n'ukuntu impunzi zibayeho iyo zahungiye mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi tukaza kuganira kuri Muhimpundu Jean-Marie, umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cha Uganda, yashoboye kwandika igitabo yise Nindakunda igihugu camwibarutse, aho akavuga ku bijanye no gukunda igihugu. Igitabo akaba yacanditse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2018. Aratubwira icyo atumye yandika icyo gitabo.
Inyuma y'iminsi myinshi ndiko ndihweza nongera nsoma nganira kandi byaranze igihugu imbere gato y'ukwifukira n'inyuma y'ukwifukira kugeza uno munsi. Nahavuye ngira ibibazo byinshi nsomye byagiye biba mu gihugu, nganiye na basokuru ibyagiye biba mu gihugu, ndetse n'ibyo je ubwanje nibonera. Nagiye ngira ibibazo byinshi kiyumvira none ko by'ukuri ibi bintu byagenda biba ku mvo nki ko nasanga yaba mu majambo y'abarongoye igihugu bakaruka cyane ku majambo yo gukunda igihugu. Nta n'umwe muri bo atagenda garuka ku majambo yo gukunda igihugu, ariko tugiye kuraba ugasanga ibiba mu gihugu ntabwo bihuye cyane n'amajambo yagenda ashikirizwa n'abarongozi aba n'abandi. Nibaza none ibi bintu byagenje gute biheza bibagutya bigenje gute? Nibyo harimo abantu bangora gushikira bivanye n'uburyo butaba bumpumuriza kugira ndabashikire ndabaganirize. Haba ari nk'umutama bandangiye mu misozi kanaka nzi yuko yubazi byinshi kuri kahesa k'igihugu cyacu, abo mu kubashikira byasaba uburyo bwo kubashikira. Kuko iki kigo nagitanguye kuva mu mpera z'ibihumbi bibiri na 2018 niho natahuye nguye gutohoza no kuganira ku bijanye na kahise k'igihugu. Ubutumwa nashatse gutanga muri iki gitabo nuko nifuza yuko abarundi bwa mbere tuzirikana neza igihugu cacu ni iki kuri zina murundi wese cyangwa uwo wese yaba umunyamahanga akibamwo. Tukibona gute igihugu cyacu kitumariye iki? Umurundi wese yategezwa kurangwa n'iki mu gihugu ciwe? Niko kwandika kino gitabu kugira ngo nerekane ku buryo bugaragara icyategezwa kuranga umurundi wese w'umutima akunda igihugu ciwe n'ibyo yategezwa kugikorera nk'umurundi w'umutima.
Akiri mundu ndaguhaye Nishime mbuku ya mawoko Gori rwera katawonu anawosu Chirore chumbiza nangere Awawe wakise burundi Nanje mise ura muko Kirezi chasaru wemi.
Jean-Marie akabandanya tubwira ko naho yacanditse ingorane zo zitabura, akavuga ko yifuza ko nkugaruka bobera karorero urundi gwaruka rurikorora ko
nibyo nk'impunzi si kintu cyanyoroheye kugira ngo shobore kwegeranya ibyiyumviro shobore kuganira n'abarundi benshi bashoboka nk'uko nabana bishaka. kuko ndi hanze y'igihugu hariho nandikira ari nk'icyo ngomba kumubaza kubera ko atanzi agatangura kugira makenga ati none uyu muntu ambazije ibibazo kubera iki yoba igamije iki ninde rero kugira ngo dutangure kuganira duhuze byansaba akanya karekare kukwidondora iyo nagiye ndaca kugeza uno munsi aho mpagaze nizo ntambamye mu ntambamye nagiye ndagira mu kwandika iki gitabo cyo kugira ngo mpuze nabo ndiko ndaganira navuye mu gihugu tutaganiriye canke bari hanze abarundi bari mu bindi bihugu kugira ngo numve bega bobo biyumvira iki ku gihugu cyabibarutse ariko ntivyanyorohera mu kugira ngo dushobore kuhuza ku buryo bworoshe kuko makenga byinshi ntibayabura mu gihazi yabone umuntu amwandikiye ndi kumubaza ku by'igihugu ntanzi nta hantu na hamwe yari bwumve mu gihugu mvugwa bikamutera amakenga adasanzwe habe no munsi canke muri kazoza nifuza yuko abarundi twese muri rusangi tugarukana gatima dukazirikana kubyaranze igihugu gushika no munsi twinegure kuko sagaseseshwa rumuri abarundi twarahemukiraniye biturutse ku kudatahura ndetse no kububwe gito bwa bamwe bamwe mu baba bategerezwa kuba nk'inyishyu ariko ugasanga nibo babaye intambamye rero mu kwandika kino gitabo nifuza yuko uwo gisoma wese avyura muri we agatima kukumva yo kwinegura afatiye kuvyaranze igihugu bimwe bimwe nibyo sukuvuga ngo byose ni bibi harimo byiza vraiment byo gutera amashugwe no gushigikira nibindi byo guhindura kugira ngo igihugu cyacu ntitubandanye turi gushafuza turi guca ibidafashe ariko twese tubone neza yuko dushaka iteka dushaka kubaho kandi dushaka gutera imbere mfuza yuko n'igihe jewe ntoba nkiriho umuntu yasomye iki gitabo azogira icyo aganiriza abandi n'icyo ahindura hamwe n'icyo yifuza ko igihugu ciwe coba hari umuntu yavuze ati nimba iyo umuntu abayeho ntihagire icyo asiga kizogirira akamaro abazoza nuko uyo muntu ntaba yabaye nkuko byategerezwa rero nk'urwaruka nifuza yuko nkuko turi Burundi bw'ejo ndashaka yuko nk'Uburundi bw'ejo dutegura kuba Burundi bw'ejo koko hamwe n'Uburundi buzoze inyuma yacu bukagira ishingiro bukagira iteka ababurimwo bakagira ifatiro riboneka kandi ku buryo bugaragara by'ababitangiye imbere bisunga bigatuma nyabona uko iminsi izogenda iraza Uburundi bwacu bukagenda vuba bwiza kurusha
Uburundi urumutima wasika gukunda gushika gupfa Ukundo rwakundi yabo bose bagize imana bakakubamo Shurwe rimo teraneza zo kukunda gushika gupfa Umongore rw'abarundi bose n'amajambo mfite yo guhaya Kayeye kocika nibuze Wiragirya basokuru Amakungu Yosara tugiza wamanye
Ikiganiro gira huba ubahwe kirabandanya Twarashatse kurondera bamwe mu basomye ico gitabo watubwire inyigisho bakuyemo Karlene akaba atubwira ico yatahuye
Bwanje ni gitabo gikangurira abarundi kwiyumvira ku gihugu cabo kwitaho kumenya kahise ku Burundi mu ntumbero yo kubaka kazoza keza k'igihugu cy'u Burundi gitumirira umurundi wese ahari aba mu gihugu canke hanze yacu mu bihe bigoye uno munsi abarundi batari bake barimwo bivuye ku bukene n'ingorane za politike vyibonekeza cane mu gihugu umurundi wese yarakwiye kwibaza uruhara rwiwe ico yoterera kugira ibintu bigenda neza mu Burundi. Jean-Marie yaragerageje kwerekana ico barundi bivanye n'ivyo bakora canke ubuzima babayemo no munsi uko biyumvamo igihugu cabibarutse. Biboneka neza ko koko abarundi tutabyitayeho kumwe. Kubwanje nkagira nti harageze ko abarundi muri rusangi bakangurirwa kwitaho no gukunda igihugu. Ivyo no kwita mu gifaransa patriotisme. Nkugwaruka ndashimye cyane icyumviro cy'umuvukanyi Muhimpundu yagize cyo kwandika itabu kuko ivyumviro birimwo bijanye cyane nibihe tugezemwo uno munsi nk'abarundi. Bidufasha gutereza amaso inyuma tukaraba ingorane zagiye zishikira Burundi kuva bwitwa ko bwikukiye gushika uno munsi, kandi usanga ibibazo biguma ari bya bindi biguma byisubiriza. Bigatuma rero dushobora novuga kwirimbura nimba ari ingendo duhindura tuyihindure twiyumvire atawuvuyemo icyo twoterera kugira ibintu bihinduke mu gihugu cacu. Abarundi tubone kubana mu mahoro n'umutekano, ibyo gucyozanya canke gusuzugurana bikahava.
Eka na Celestin haba mu gihugu cha Australia na warashima ibiri muri ico gitabo ngo ni vyiza kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cacu ivyari bikwiye kubera icigwa abarundi bose.
Mu bisanzwe naragerageje gukurikirana no gusoma iki gitabo cy'umuvukanyi wacu Jamari akiri no kwaruka akiri muto, ariko biraboneka ko afise ishaka kwiyumvira umutima wo gukunda igihugu no gukunda abandi, kuko uravye ko yagerageje kwerekana no kwibaza. Ni ibintu biteye ishema, ni ibintu bihimbaye cyane ku bantu dukunda gusoma, ku bantu dukunda canke dukurikirana iby'igihugu cacu nk'abaridere, nk'abanyepolitike, nk'abantu turiho mu gwaruka kwiyumvira kazoza k'igihugu cacu. Mu by'ukuri nkaraba na consultance yoba yarashoboye kugira kugira ngo ashobore kuvyandika, kuko sinibaza yuko ibintu nk'ibi yashoboye kuvyandika ata consultance zihagije yashoboye kugira. Kubwanje nibaza yuko ari bintu bikwiye kwigisha abantu benshi. Ico byanyigishije n'ico byampinduye mu myitwarire yanje, kuko hariho byinshi nasanze biyumvira kumwe tubona kumwe, kuko murabona kuva igihugu cacu cikukiye nk'uko bivuga n'ubwo nticagumye kigwa mu kaga. Hamwe umuntu aribaza ego cikukiye hageze cyane ntihari bwagere, ariko ugiye kubiraba cagumye kiba mu kaga nk'uwata leta yigeze haba. Ivyagiye bikurikirana vyose vyabaye ibisambura. Rero kubera uko Jamari abivuga muri iki gitabo, n'ibintu vyohindura umwe wese yokwiha isomo akiyumvira, akiyumvira kwa gasore aho yashaka kudushikana, atiyumvira mbega Uburundi bw'uno munsi, mbega Uburundi bw'ejo twifuza kubwomera gute. Ico nico ca mbere nakuyemwo, kwiyumvira Uburundi bw'ejo tuzosigira abuzukuru bacu, mbe tweho twubaraga nk'ivyo abavyeyi bacu baturaze, canke tweho twari dukwiye gukora vy'umwihariko kugira ngo duhindure turaga abana bacu igihugu c'amahoro n'amahonda, c'amata n'ubuki, igihugu kizira akarenganyo, kizira guhohotera, kizira kwicwa, ndetse n'abanyamahanga bagituyemo bakumva ko bariho amahoro mugabo batabaho mu mahoro y'amahorerane.
madamu buki mumahirwe mumagorwa abarundi twarubunani kera twasangira byose amuryano wavugwa Gabo ukuri
nayo Egide nawe yasomye ico gitabo abwira abarundi ko uburundi ari umurima rusangi bari bakuye kwiyumvira ku iterambere rirama kuri bose bakitandukanya nibacanisha
iki gitabo cyo twigisha ibintu bikomeye cyo tuma abantu batari bake biyumvamwo gukunda igihugu biyumvamwo ineza y'igihugu bipfuza kazoza keza k'igihugu kigatuma cukumbure abantu duhindura ivyumviro tukoya gutana kw'amajambo gutana kw'inkubire niko no bivuga abarundi tugafata inzira itomoye kwaruka tukabona ko Burundi ari tongo rusangi Burundi tubukeneye twese atanya gupfatanya gukira tukiyumvirana cyane cyane kukazoza kugwaruka ruzokwirikira tugaha ishusho nziza igihugu no mu myaka izokwirikira hanyuma kandi tukiyumvira kwiterambere rirama ke iterambere rirama anivyo bizoranga igihugu citeka igihugu gisabikaniriza abarundi bose gisabikaniriza abanyagihugu bose atanumwe avuyemwo igihugu kibana neza nabandi bantu bose igihugu kirangwa n'intwaro ya demokrasi igihugu kirangwa n'amahoro kuri bose tugasaba ko igitabo cyoshika heshi ha hashoboka abarundi bakitaho ibyo gukurikirana kahise kabo kahise k'igihugu abantu babi n'abantu bitwaza ubwoko mu gukora ibidashemeye mu gutoteza abandi mu kwiba iby'igihugu gitunze bakitwaza ubwoko bwabo kandi twagiye turabibona kenshi muri kahise twarabyumvise
dusozeye ikiganiro cyacu ugira aho ubahwe cyo kuri uyu wa gatatu daho twari ko tuvugara ku gitabo canditswe n'umwe mu mpunzi z'abarundi bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 aho yanditse ku bijanye no gukunda igihugu ahanura no gwaruka kuzokunda igihugu ucagwibarutse Bera Gloria Kinore akaba ari je nabashikije ikiganiro mfatikanje na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma naho gutaha
Girahuba ubahwe
Hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa jya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero kubuga ya maradio kuzanya kwa bantu mbili zoko nito kwa bantu kumba abantu wache wache angula kubuga batirero kiranya zuko
kwa hunze inambara yichi imbo nera kure kishaka kutwicha
gira huwa huwa hui
gira huwa huwa hui ni kiganiro gihijambi mpunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gutyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tugifatanye mu nda
gira huwa huwa hui ni komisi yose ya gatatu kuva saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba.